muri no misi umushikanganje ajejwe ubutungano kagendera intara zitandukanye yumviriza ibibazo by'abitura za sentare imbere yo gutangura kugendera intara mu ndwiheze yari yasohoye urwandiko rugenewe abakuru b'amasentare na za parake. Domine Banyankimbona yababwiye ko biteye isoni ukunta amabohero menshi abogabogamwo murengera w'abanyororo kandi abenshi batari bakwiye kurungikwayo. Avuga ko ivyo bituma leta ihatakariza uburyo bwinshi bwo kugaburira abafungwa, kubaronsa imiti, ukubunguruza n'ibindi. Aho yahereye mu manuka ubushyuhe bw'urengero yaragaye cyane inyifato z'abacamanza bafata icyemezo cyo gufunga abantu bagirizwa ibyaha bito bito birimo amadeni kandi bo baretse bakaguma bidegembya maze bakishyura umwenda batari mu buroko. Kuri wa kabiri n'uwa gatatu umupfasoni Banyankimbona ariko agendera intara za Cibitoke na Bubanza mu buraruko bushyuhe bw'urengero bw'u Burundi ahura n'abategetsi kuva ku nzego z'ibanze kugeza ku rwego rw'intara abajejwe umutekano hamwe n'abo mu gisata cy'ubutungane aramutswa. Yemeza ko mu gihugu cyose abanyagihugu baruhishijwe n'ingendo mbi y'abacamanza yo kurya ibiturire no kudindiza imanza.
Turabona twese yuko abenegihugu badatekanye mu bijyanye n'ubutungane, barababaye, bararushe. Urabona ko imitima yabo yababajwe n'iby'ubutungane.
Abarenganywa barimwo Gorete Buzukuruze iyo bumvise amushikanganje yagendeye basa n'ukwijuru ryugurutse kuri bo. Umugabo we warafunzwe azira kuba yatsinze mu rubanza rw'itongorwa muhuza na mukuru we maze yankira abacamanza kumurenganya igihe cyo kurushira mu ngiro. Umukenyezi wundi na bavuga ku mubabaro uri mu kumwegura kubera wafashe akana kiwe kagakobwa ku nguvu k'imyaka itanu yarekuwe akaba yirirwa mu kindaga.
Mu mezi abiri nagiye mbona bamurekuye yibereye muhira, njye kubaza baca bambwira ngo bamurekuye kubera kwa ndavuga ati ntakwaye yashitse akobora igikoni, none ndafise akahinda birirwa barigamba ngo none ngo ntiyatakwe sinatakwe.
Kuvyerekeye umukenyezi abajeje ntwaro ku rwego rw'ibanze baremeza ibyo ashikiriza.
Uwo muntu arakomeye n'amafoto ariho siko dagiriza ngo mbeshe mvuge ngo umuntu aragwe kandi narabwiboneye. Jewe naragenda mwibonera uwo munsi yarakoboye ibigori ahandi namubonye neza agiye kuvoma amazi ari ku kiringa yatsemanze daha.
Umushikiranganji w'ubutungane yavuga ko gusasira indavu kudahana ari bibi cyane mbere no kubabikora.
Ugwaye yakoze icyaha aga ibimba ko mutakwaye mu mimba bari ko mubatwara imboga ariyo ivuriro ko abandi numvise ngo batwara kare ko ntiba ari ivuriro bavura abapfugwa bagwaye ibyo bintu tubwira abantu z'abaprofe ku manza ni bibi baka ikintu cyacu cyo kudasasira indaba ni viyore mbi kuko ntitwaye isasira indaba abana bacu abuzukuru bacu bazoba viyora sistematikema kuko bazoba babonye yuko atagirana.
Ibiturire, idindizwa ry'imanza n'izindi ngeso zituma amabohero abogaboga biriyamirizwa n'amashyirahamwe yigenga arimo akat ry'abakirisitu rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu. Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe amategeko muri akat Burundi.
Turasaba ko bokwihutira kuburanisha imanza ko hari imanza zidindira zimara igihe kinini zitaburanishwa no gukurikiza ingingo z'ubutungane ku manza ziba zashoboye kuburanishwa, kuko hari imanza ziburanishwa abanyororo bakarekugwa na za sentare ariko abayobozi b'amabohero bakaguma bafunze abanyororo. Abacamanza nabo bogerageza guca imanza bisunze amategeko bagashyira hirya ibijyanye na politike, kuko iby'amategeko nibyo barahiye byonyine. Icyo kiri mu bintu bikuru bitumye amabohero yuzuye cyane uno munsi, kuko abacamanza bahumiriza bakagendera ku mabwire y'abanyepolitike bagafata abanyororo bakagumiza mu mabohero babacira n'imanza ndende mu gihe atacu baba ariko barazira.
Izi mpungenge ziremezwa n'umushikanganji Banyankimbona amenyesha ko amabohero ari mu nshuro hafi ya 200% y'abanyororo yobwijwe kwakira.
Kuko akantu kose tunikira mu mubi, akantu kose tunikira aha ni sudo presye ibyo byo kufunga ni ikintu exceptionnel ntawe na presye.
Ibitigiri bitangwa n'amashyirahamwe yo mu gisata cy'amabohero hamwe n'ibiro bikuru bijejwe amabohero vyerekana ko mu mabohero 11 y'u Burundi habarizwa abanyororo barenga 12,700 kandi hafise ubushobozi bwo kwakira batarenga 4,499. Inshuro zitari nke Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko atazihanganira abakora nabi mu gisata cy'ubutungane, yemeza ko kimunzwe n'ibiturire, akajagari n'akarenganyo badashobora kwihanganira. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.